bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mahoro nchuti bakunzi mahisemo kumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe na bategura nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara zimeze rero mu ngingo yivyo nabateguriye no munsi
asanga harimo nk'abantu babafite nk'abana bakagwara ugasanga kubavuza ni ikibazo ubuzima mbayemo hano birutwa yaho najya mu nkambi ugasanga nyine ni ibibazo biremereye no kujya nidanje n'akazi no kugira ngo kabone biba ari ikibazo mu mujyi wa Kigali.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu gisagara cya Kigali bavuga ko ubuzima bwa Kigali bwabananiye kubera ukuzimba abenshi muri bo bariko bimukira mu ikambi ya Mahama. Iyo nkuru turayiguma kukura turayigaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere yayo makuru nciye ku masonga mudukundire tubanze gato tunyarukire muri Zimbabwe. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi ndabona ashikiriye muri studio. Ejo ni inkuru igezweho muri Zimbabwe.
Urakoze Diane. Amakuru avuga muri Zimbabwe nuko Perezida Robert Mugabe na madamu we ubu bari mu maboko y'igisirikari cyafashe umurwa mukuru. Ishyaka riri ku butegetsi rero rikaba ryavuze ko ku mbuga nkoranyambaga Perezida Robert Mugabe n'umuryango we bafashwe ejo kuwa kabiri nijoro mu gisa no kwambura ubutegetsi nyine uwo Perezida warumaze igihe. Ubu rero ku rubuga rwa Twitter mbere bari bavuze amagambo akoresha imvugo yumvikanisha ko ishyaka rya Perezida Mugabe ritari ryamenya neza cyangwa se ritari ryemera ibivugwa kuri ayo makuru yuko Perezida Mugabe atakiri Perezida ariko ubu ngubu basa nkaho babyemeje bemeze yuko nyine Zimbabwe itakiri mu maboko ya Perezida Mugabe. Bikaba bivugwa rero ko Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma ubu mu bubasha bwe nyine nk'umuyobozi wa SADC umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika arimo kohereza intumwa yihariye muri Zimbabwe ndetse no muri Angola bitewe n'uko nyine ibintu byifashe muri Zimbabwe. Zuma rero akaba ngo yavuganye na Perezida Mugabe muri iki gitondo akumvikanisha ko yagiye kohereza intumwa ariko Mugabe nyine yamubwiye ko nta kibazo afite ariko ko ngo afungiye ahantu iwe mu rugo akaba adashobora nyine gusohoka we n'umuryango we. Ubwo rero ndumva amakuru turakomeza tukakurikirira hafi turaza kuyabagezaho.
Urakoze cyane gose ejo ni Mukankusi kuri iyo nkuru uce ku masonga. Ndumva ari politique ari nkuru igezweho muri Afrika mu byerekeye bya politique. Muze kuguma rero ku maradiyo yanyu turaza kubandanya tubabwira uko ibintu biza biregera imbere aho muri Zimbabwe. Inkuru ivugwa muri make ishamwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kwikwiye kugaba ntihungabanye uburenganzira bwa muntu mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bategekanya kuri bategekanya ejo ku munsi wa kabiri imyerekano biyamiriza ikirangaminsi cy'amatora y'umukuru w'igihugu cemerera Perezida Joseph Kabila kuguma ku butegetsi gushika mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2019. Mu itangazo ryashikirijwe kuri wa kabiri Mama Siduku arongoye Monisco muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo yavuze ko bafise ububasha bwo gukurikiranira hagufi iba kandi bagatanga raporo ku ihungabanywa ry'agateka kazi na muntu. Abanyagihugu muri Australia baremeje ko igihugu cyabo gishiraho itegeko ryemerera abasangiye ibitsina kubana. Ivyo vyavuye mu biharuro vyashizwe ahabona inyuma y'amatora yakozwe hakoreshejwe mu buryo bwa posita. Abanyagihugu bari bamaze rero amezi abiri babazwa muri ntunga uko bavyumvira. Ibice 62% ku ijana vy'imiliyoni 12,000 bitavye iryo tora baravyemeye. Ivyo vyatangajwe n'ibiro vya Australia bijeje gutorokanya ibiharuro. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro byacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com nayo ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ongeye ndabahe ikaze mu Burundi igipolisi kimaze imisi gifata abana bo mu ibarabara kikabapfunga mu kiringo c'imisi 8 hamaze gufatwa abana bagera kuri 64 amashyamwe haranira gateka kazi na muntu nakabana aratera ivyatsi iyo ngendo hagasaba leta kwihutiranya buna kubaka ibigo bizobakira mu ntara zitandukanye nk'uko bavyemeranije umukuru n'amashinga amateka nawe ahanura ko abafata abo bana bogenza buhoro bakabanza kwiga imvo zibatuma baja gusegereza amabarabara atandukanye munyamakuru wacu Bujumbura Roje Wirikaneza turamubaza ino nkuru
Abo bana bafashwe bafite imyaka iri hagati y'itandatu na 17 bose bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura bajanwa gufungirwa muri komisariya y'igipolisi ku mugwa mukuru Bujumbura nyene 54 bafashwe mu ndwi heze 10 nabo bahagaritswe kuri uyu wa kabiri mu kubafata igipolisi cishimikiza itegeko rishasha ryemejwe n'inama nshinga amateka y'u Burundi kuwa 30 ukwezi kw'icumi uyu mwaka umushikiranganje w'ubutungane Melorantine Kanyana niwe yarisiguye
hanyuma ro nikiri cyaha kandi gishashe naco nyene cinjiyemo kijanye nibi inya byo gusabiriza mu barabara murabona yuko byabaye byinshi mu migwa mikuru myinshi aho usanga abana abakuze bose bishye ku barabara bariko barasabiriza rero mu bisanzwe bajya abantu kijya nicaha ubutugomba yuko gihanwa n'amategeko uwo muntu wese atogenda kwicara mu barabara umwe bazana abana mu barabara abana baje mu barabara bose bazohora bafatwa hama bacirwa imanza babajane babafunge canke babahe ikindi gihano kizoba gitegekanijwe ariko citwe icyaha
kwitwa icyaha n'amashyira hamwe hanyaga ati akabana arabizi gusasanga haragahaze Jacques Nshimirimana umukuru wa FENADEB
Inivyo hari itegeko rishasha mpana vyaha riheruka gutogwa mu inama nshinga mateka rihana ibijanye no gusegerereza kandi ivyo orimaze kubitegeko riba ritegeko uko abari haba serukira barundi bafise ico gikorwa co gutora amategeko mugabo ikibabaje nuko abari ko bafata ababana uyu munsi bariko bisunga itegeko ritarategwa ko igikumu n'umukuru w'igihugu inurwa kine pazankoro promirge ntiribariraba itegeko no kuvuga ubu itegeko dutegezwa kwisunga n'iryo mu 2009 muri iryo tegeko gusegereza ntikirabicaha rero aho o bari banakuye no gutenyenya kugira ngo iryo tegeko ribanze ritegeko igikumu n'umukuru w'igihugu kandi naho gyo bajyatewe ku igikumu n'umukuru w'igihugu iryo tegeko ntiriza rihana abana bari munsi y'imyaka itegekanijwe n'amategeko no kuvuga abana bari munsi y'imyaka 15 abo o ntibarabwa n'icaha icari co cose ngaha mu gihugu c'u Burundi
nshimira imana saba ko gufata abana basegereza bibangirwa hagashirwa mu ngiro iby'amashyira hamwe hanyaga ta kabana yumvikanye na leta
ico kiranga minsi kivuga yuko imbere yuko hakugwa abana mu ibarabara abajejwe intwaro babanza gusigurirwa bose ibijanye n'uwo mugambi wa leta y'u Burundi ugukura abana mu mabarabara ico gikorwa carabaye haheze ukwezi kumwe mu gihugu cyose abajejwe intwaro babura amatari ba mustantere abajejwe amashyira hamwe abajejwe amadini barasigurira ibijanye n'uwo mugambi igikorwa ca kabiri categeri zo kubica gutegura ibibanza vyukwegeranirizamwe abo bana mu ntara zose ico gikorwa rero ntikiraba ivyo bigaca bituma abariko barabafata baburiyo babajana iyo babuze iyo babajana bakaca baje kubabika mu busho or umwana ntabikwa mu gasho kuko naho yoba ari umwana wo mwibarabara arafise uburenganzira habwa n'amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu kandi ubwo burenganzira bwe dutegezwa kubwubahiriza
ubwo burenganzira n'umukuru w'inama nshinga amateka yifuza ko bushirwa imbere Pascal Nyabenda
ni haba hari abasegereza hari imvu hari igituma ni kuki hari abasegereza ni kuki baguma bongerekana igituma kiriho rero naho azoba ibyo bihano ubwo nubundi ababijejwe no kuraba ku ruhande bituma abo bantu bongerekana rero mwiritegeko no kuraba kugira ngo ntikuzobe gusa kuyora abantu kugana gufunga mugabo bamenye ni imvu
zimwe muri zo nyase ntawe mbarira umuyobozi ajeje ubwisata cy'abana n'imiryango mushiganganje kwa gatya kazi na mu umuntu azisigura.
Hari abana baca mu barabara kugira ngo baronke ibibabeshaho. Abo birirwa mu barabara mugabo ku mugoroba bagataha mu miryango aho usanga kenshi ari abavyeyi canke abantu bo mu muryango babatumye kuja kurondera. Ubundi mu kugira kabiri na abana twita rue refuge na abana usanga mu miryango bitameze neza. Ugasanga rero umwana ahisemwo kuja mu barabara kuko abona yuko mu muryango ahari atabayeho neza atumva ko amerewe neza. Hanyuma hariho umugwi wa gatatu twovuga ko ari abana bakuze nako tubita bakuze bo mu barabara. Kenshi usanga ari abantu batagira niyo baje bava batazi iyo bamuka bakaba bangaho mu barabara akabona kumenga ubuzima n'ubusanzwe ari mu barabara.
Mu Burundi abana bo mu barabara bari mu ntara zose. Mugabo ku mugwa mukuru Bujumbura hagati na hagati mu ntara ya Gitega mu buraruko mu ntara ya Ngozi no mu manuko bushira uburengero mu Rumonge niho bagwiriye kurusha handi. Amatohoza yakozwe n'amashirahamwe abitaho yerekana kubu barenga 600,000 imiliyoni zirenga 500,000 z'amafaranga y'amarundi nizo zikenewe kugira abana bo mu barabara basubizwe mu miryango abatayifite nabo baronswe ibarera. Eroje Wikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Akoze mugenzi wacu Eloge wirika neza bamwe mu banyagihugu ho muri komune Musongati y'intara ya Rutana baranegura ingisho zijanye n'ibihe byakahise banoswa muri kino gihe abanyagihugu bakavuga ko ziza zibibutsa amabi babonye bigatuma imitima isubira guhungabana kuruta uko vyahoze. Alan Yivira Nkunda akwejwe rya Amerika mu ntara ya Rutana.
Abo banyagihugu bo muri zone Shanga baganiriye n'Ijwi rya Amerika babazwa nuko akenshi mu kwigishwa n'abajejwe intwaro babwirwa amatariki yabayemwo ibihe by'intambara kandi vyahitanye isinzi ry'abantu gutyo bigaca bibaja mu mutwe bakavuga ko binatuma baca bibuka ivyo babonye bihitiye bikavyura umutima mubi. Mediatrice Ndayishimiye numwe muri bo.
Cyatugira ubwoba nyine nako cyatuvuga ati rega basha kuti ko hageze nk'ubu uye nk'umwico gihe bakigisha ibya kera natwe tukaba tutari dusanzwe tubizi none nk'ubu uye ko bigiye kudushikira tucatubigenza gute urumva nyine cyo muri kabaza mwico mwayo matariki ya kera tayuba wari usanzwe waruzi urumva tukaca tuguma tufise ubwoba mu mubiri tuzinegura kubera byari biza abo ba kera nyine tucatubyibaza nyine ati bizokwanduka bishika cyangwa ati byamaze gushika tucatuguma nyine tubyibaza uko cyatugiri hahamuka nyine
kugabo banya gihugu ivyo birashobora gutuma badasubira kwizerana hagati yabo. Ikindi abo banyagihugu bavuga nuko izo nyigisho mu gutangwa zititonderwa ngo bamenye izo abantu bakeneye kumenya n'izo badakeneye. Didasi Bucumi niko abibona.
Umwe mu Burundi abavyeyi bacu bari barahunze 72 matati ntambara bifatiye ku nyigisho tutategerezwa kumenya neza icatumye duhunga kubera imvo nyinshi na cancane mwizo nyigisho ibibazo vyamuko sivyo bibazo biriho umwe wese yakoze icaha kiba kirikwa twe kiwe bisaba leta y'u Burundi ibandanye n'amashira hamwe mpuza makungu agafasha cyane mu gutsimbataza ya mahoro nimba yari ifise inguvu nke zo gukora.
Abajejwe intwaro muri komine Musongati bisigura ko urukundo rw'igihugu arigo ruba rugamijwe mu gutegura inyigisho zigenewe abanyagihugu kubafise amakenga kuziriko ziratangwa ubu. Nyandwi Yohani ni umuhanuza mustanteri ajejwe imibano hamwe n'imico kama aravuga ikigiye kongegwako
kugira ngo nabo bakuri ari abarundi bukuri tugashimikira no kw'abantu babaye intwari nka gwa gasore nka Amerikiro ndadaye kugira ngo nabo bashobore kubona ubwo butwari bw'abo bantu bazovemo abantu bashobora kurongora igihugu kugira ngo gitere imbere gihagarikiwe na bene cyo. Amatariki yaranze igihugu yatumye mbere n'igihugu kiza kiraca mu ngorane turaheza tukabasigurira n'ingene izo ngorane igihugu cyagiye kirazivamo.
Bamwe bakibaza ko ari kuzura kahise ibyo muvuga
ko ari benshi rero tuzobakoranya kuri zone kugira ngo dushobore turabaremesha dufise n'imigambi mbere inyigisho ziheze ko hazoba nk'ibintu by'inkino intambo z'abigeme kugira ngo bumve ko bari kumwe.
Ikigo Senac kijejwe kubura no gukinga amatati mu gisata cy'ubushakashatsi bavuga ko ukwigisha abantu ivya kahise bifise uko bigenda. Kugabo iyo umuntu avyifashemwo nabi asanga yasambuye imitima. Serge Ntakarutimana Aha aratanga impanuro.
Ivyo hari hakwiye yuko abanyagihugu badushingira intaheza bakerekana ivyo baciye. Ntambamye ni nyinshi abarundi burabona turakenye. Naho uba warufise ivyimviro vyiza byo gukora iciza naho waciye mu ngorane nyinshi. Nabo bantu rero musanzuro ashoboye kubera imboneza abandi bubashitswe imbere bakamenyekana bagashimirwa bakabona igihugu kikababona abantu bakabamenya. Usanga ari akarorero keza kuri benshi. Ngihe rero ibyo bintu nkumbure tuba tarabishikako biratuma usanga hirya no hino hari abakiri mu mwiza batarabona yuko koko uko ziciza ugisanga imbere ugaheza ugafasha na benshi kugatwika iwawe ariko ugaheza ugafasha naho ubaye mu kibano iyo mwagira ijisho kurindi muzavaho umusanga mwononye n'ivyo mwari gukiza.
Tumenyeshe ko ikibazo c'inyigisho zo kwigisha urukundo rw'igihugu kiri mu migambi igiye gushigwa imbere mu ntara ya Rutana. Aha mbere abajejwe intwaro bakavuga ko bagiye kuzofashanya n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati cyane cyane mu kuzironsa abakiri bato kuko aribo ahanini batazi kahise. Mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda nari nabiciye ku masonga nk'itangura. Ubukene bwugarije abarundi bahungiye mu gisagara ca Kigali mu Rwanda buriko bubatuma bimukira mu ikambi ya Mahama iri muri ico gihugu nyene. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bagize bati ubuzima bwa Kigali buraturambiye. Ni mu nkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda.
Kugwara bakabonye nyene bivuza kubura amafaranga yo kuriha amazu niyo mvunya mukuru iriko iratuma abarundi bamwe bamwe bahungiye mu gisagara cha Kigali bafata umwanzuro wo kujya mu ikambi ya Mahama yakiriye impunzi z'abarundi. Uno mugabo amenyesha ko yidaniriye ariko ko vyanse Burundi ukuntu yobandanya ba muri Kigali.
Hari gihe umuntu mu mujyi wa Kigali usanga nta mikora afite abayeho nabi, ugasanga harimo nk'abantu baba bafite nk'abana bakagwara, ugasanga kubavuza ni ikibazo. Kare bakavuga ubuzima mbayemo hano birutwa yaho najya mu nkambi, ugasanga nyine ni ibibazo biremereye no kurya midanje n'akazi no kugira ngo kabone biba ari ikibazo mu mujyi wa Kigali biba bigoye.
None ko haheze imyaka ibiri yose irenga, ni kuki ufashe umwanzuro uno munsi?
Umuntu agenda agwana n'ubuzima bikagera yahavuga ati ndananiwe kabisa, ndagiye aho abandi bari ndabasanze, nanjye uko babaye hariko nzabeho. Kuko biragera nk'igihe nawe bikagutera ipfunwe uri wenyine, hari nk'igihe ugenda waba uri kuganira nk'umuntu akakubaza ati se uri umurundi, ati nawe uri impunzi, ugahita wiyumvira ukumva ni ikibazo nyine, bikagutera n'ipfunwe ryo kwivuga ariko ukabivuga atumvira.
Urizeye ko Mahama bizokorohera uhasanze abantu bamaze imyaka irenga ibiri nawe uri mushasha?
Ndizera ko bizanyorohera kuko tuzajya tugenda tuganire n'abandi bagenzi banjye tumenyeranye, kuko burya yuri kuganira n'umuntu mutamenyeranye nka hano i Kigali usanga ari hatari kuko ntiyamenya ukuntu babaye, ariko ugiye nka hariya nyine muba muhujije ubuzima tu.
Nuno musore amenyesha ko hageze ko yegera abandi kuko kubaho mu gisagara yasanze bitagishoboka.
Nubukene ikindi cya kabiri na amazu tuba dupangishije, amazu baraduhenda cyane ko usanga umuntu ari 2025 ngo ngubwo ya mafaranga rero utayarosenye n'inzu murabipfa cyane, kandi hano kuri hasere nta na kimwe washobora kugufasha utagiye Mahama, ngo ngubwo nyine umuntu ahitamo nyine guhita agenda Mahama rwose kugira ngo tubone ko umuntu ubuzima bwakomeza nyine guhora buhoro tu.
Kubura ingene yivuza kandi afise ingwara imubangamiye nibyo byatumye uno musore yigira inama yo kujima Hama. Yizera ko iyo ngingo yafashe izomugirira akamaro narya impunzi zirima Hama zivuzwa ku buntu.
Nka jewe ku giti cyanjye ikibazo na mfite maze ukwezi kose ngwaye, nagerageje kwivuza ino muri Kigali wapi banca amahera menshi bampa n'imiti ndayinywa ariko wapi ntacyo yamariye, subiyeyo bansaba kuncisha mu cyuma kandi nta mafaranga, nabuze ubushobozi. Amafaranga ni menshi kugira ngo wicishe mu cyuma, rero nicyo cyatumye nza gusaba ubufasha hano ku biro bya Haseri, nabo bambwiye yuko hano atabufasha batanga, yuko ubufasha babutanga ari uko ugiye mu nkambi y'Imahama. Nanjye rero nca mpitamo saba kujyanwayo kuko hoho ariho batuvurira ubuntu.
Wiri inkuru nziza arongoye impunzi ziba mu bisagara bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda arashima ico gikorwa cyo korohereza abatishoboye muri Kigali kuronswa uburenganzira bwo kuja mu ikambi ya Mahama.
Impunzi idashoboye kuba mu gisagara kuko kuba mu gisagara bisobanurwa yuko kwa wimenya mu kubaho yaba ari inzu canke mu gufungura mbere yo gusanga nibyo mashuri basa kwifata mu minwe no kwivuza gusanga twese ntiburizwa cyo kimwe nico gituma rero usanga rimwe ubuzima bugoye umuntu agahitamo kuja kwa mu nkambi ni nkuko mwabimenye nkuno munsi abajejwe impunzi yaba ari gisata ca Aser canke gisata ca Midimare bagenda bayaga nabo bantu bafite ibyo bibazo ama bumvise yuko bikwiye yuko umuntu akwiye kuja mu nkambi nawe abyifuza barashiraho uburyo bwo kwashikana muri amakambi biboroheye kuko murazi yuko nabo abantu bajya mu makambi usanga rimwe batawuje bafise kugira bwo kwiyunguruza bicoreje cyo gikuba rero turagishima yuko leta ibananya ifasha abo bantu gushika mu makambi aho bashe kuba.
Warongoye impunzi ziba mu bisagara aranahimiriza uwo wese atagishoboye kuba mu bisagara bitandukanye kudata umwanya yihambirira ahantu harengeye ubushobozi bwiwe akabasaba kuja mu ikambi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye mu ikambi yo mu Rusenda naho muri Kongo inzoga zihingurwa n'ishira hamwe ryo mu Burundi Brarudi zisigaye ari umuzi wibuye. Imvunya mukuru nuko hari ikena ry'amafaranga y'agaciro ku Barundi bakora ugo rudandazwa. Inkuru yamvuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo muri Kongo.
Izi nzoga za Musteri na Brarundi zimaze igihe cy'amezi agera kuri abiri ari mboneka rimwe muri inkambi yo mu Rusenda bitewe nuko aho zari sanswe zirangurirwa mu gihugu cy'u Burundi mu ntara Rumonge zinyuze mu kiyaga cya Tanganyika zitakiyanyura byatumye igiciro cy'izi nzoga kirushaho guhenda mu nkambi yo mu Rusenda.
Ituma inzoga ngaha mu Rusenda tubaye inzoga zaraduje no kuvuga yuko iyo rwahora tujijana tujikuye mu Burundi barajibiye gira injoga ntijinjire injoga zose rwahora tudanaza ngaha mu Rusena rwazikura mu Rumonge cyo ituma rero ino zibonetse umengo ni fraude injoga zatse zidu
kwahora tugenda mu Burundi kurangura injoga tukaca mu mazi n'amaboti tugasikira mu Rumonge tukarangura turanguye tukaja tukazana injoga nyene zikwiye vraiment ntirwakwidoga nk'injoga nk'ikese nk'igihumbi n'amajana abiri igihumbi kwahora tujijana kuyu mwanya tuge jeko nta njoga zigica mu mazi ngo zirage zivuye mu Rumonge ubu injoga ziko ziva niburiburi ibuvira bagende ibuvira tukajana kubera mu ya déplacement y'imodoka umva turigora tukajana nk'ikese nk'injana amajana abiri hanyuma tugasika mu Rusena n'azo kituma injoga zazimbye kubera tutaronka umwanya wisanzuye nk'uko twahora tugizana.
Tumwe mu tubare two muri inkambi yo mu Rusena Radio Ijwi ry'Amerika yagendereye bamwe mu badukoramo batangaza yuko umubare w'abakiriya bagana utubare twabo wagabanutse kubera kuzamuka kubiciro by'inzoga ziboneka ari mboneka rimwe kandi mu buryo bwa magendu.
Abakiriya baravuze baratinya kugura ikiyeri 2,200 amuseri 2,500 nayo mafaranga ha mu nkambi na mafaranga menshi gose ku muntu ari mu nkambi kandi ari cyo kinyobwa bakunda kivi Burundi. Ubu rero n'uwironka abayirose kumenga ni forode ashayiduze beye niyo mpamvu rero atazikinwa neza kandi ntiziboneka zironka bake kugira bazidandaze nko ku munsi ndanaje ikarato nk'andaranzikato 5 ariko ubikarato imenasho kwidandaza nk'imisi 2 kubera ko batinya igiciro
ndaranguza kandi nka detaya ndasora nko kuyanga ikarato 10 mugeze ariko mahera make 15 ariko ubu ndirwa 5 mukiriye ndose kuhera zaduzi beye.
Bigirimana Victory ni umukiriya w'inzoga twasanze muri kamwe mutubare two mu nkambi yo mu Rusenda ari ku ikinyota asaba yuko abacuruzi bo muri inkambi bajya barangura inzoga zikoregwa muri Kongo nimba izi nzoga zikoregwa mu gihugu cy'u Burundi zikomeje kubura ndetse no guhenda.
Rero abantu tunywa inzoga vraiment kugira uronke inyota kugira umwe uronke inzoga zikumara inyota usoha amafaranga menshi mbere warashaka kunywa amashopa 5 ukareka 5,000 by'amakongomani mwe gwisaha unywa inzoga 5 uriha 10,000 kumva ubunyi vrema abantu tumwe inzoga turabona n'ingora nyinshi bivanye nuko tukutara kurisha amafaranga menshi kubyo binyobwa mu bisanzwe ngaha mu buri Kongo hari abadandazwa vrema badandazwa binyobwa dusaba ko bogira inguvu bakaturosa binyobwa byo nka muri Kongo tukana n'ibyo Burundi bitakiboneka mugabe izo ngaha muri Kongo zikaboneka kugira ngo abyo
impunzi zo mu Rusenda zikora umurimo wo gucuruza inzoga zisaba abayobozi bo ku ruhande rw'u Burundi n'ugwa Kongo ko babafasha kugira ngo inzoga zongere ziboneke ari nyinshi.
Ikintu rwege rwagomba gusaba nk'abatwegerwe tumenyeye akazi ko gurangura gucuruza ibi binyobwa kwagomba twadusabye igihugu cha Kongo n'iki cy'u Burundi yuko abakuru bogira ico batubwiye bagahura hanyuma bakaganira bakaturekurira uko ubuzima turabona yuko kweri bugiye gusubira inyuma gose.
Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurukiye mu kiganiro yagiranye n'umwe mu banyamakuru bakorera ijwi rya Amerika i Bujumbura yagarutse ku mpamvu y'ingingo bafashe yo guhagarika kwinjiza inzoga mu gihugu cya Kongo zivuye mu gihugu cy'u Burundi.
Bari babirangura baraza bakabirangura ngaha mu bunywero bwo mu Burundi bakariha amafaranga y'amarundi bagashaka gusohokana hanze mu gihe ibidada bikorewe mu Burundi bigiye hanze byategereza kugurwa amafaranga y'agaciro mu bita dovize. Ucyo rero gurudandazwa uko kuntu babikora bikaba bitabyisunze amategeko iryo shyirahamwe risanzwe rikoresha mu kudandaza ibinyobwa byaryo. Nicyo gituma igipolisi gica kigerageza kuzifata izo mvuga saho gusa ibijya muri Kongo gusa no muri Tanzania ejo bundi mwarumvise ko kuri ibi hari byafatiwe bizagira bijabuke.
Tubamenyeshe yuko muri nkambi yo mu Rusenda abadafite ubushobozi bwo kugura izi nzoga zikorerwa mu gihugu cy'u Burundi zimaze iminsi zihenze bahitamo kwinywera akanyanga n'umutinanyi nk'uko babitangarije ijwi rya Amerika. Vedaste Ngabo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Vedaste Ngabo urakenuye no munsi rero nta kiganiro camagara y'abantu mushobora guza gukurikirana tukabisabira imbabazi ariko ku munsi wa gatatu tuzoki bategurira hamatuki bashikirize mugabo mugenzi wacu ejo ni Mukankusi aragarutse ngaha muri studio kugira ngo atubwire aho ivya politiki ya Zimbabwe bigeze muri kano kanya ejo ni
Diana makuru arakomeza gukurikiranwa nyine kuyakurikirira hafi kuko ibintu biragenda bihindagurika ariko icyo nakubwira nuko nyine ishyaka riri ku butegetsi muri Zimbabwe ryemeje ko Robert Mugabe atakiri perezida wa Zimbabwe. Ku mbuga nkoranyambaga rero iryo shyaka ZANU-PF rikaba ryaravuze ko ejo kwa kabiri nijoro perezida Robert Mugabe n'umuryango we bafungiye iwabo mu rugo mu gisa nko kugerageza gukura ku butegetsi umuyobozi wari umaze igihe kirekire. Mukuru w'igisirikare akaba yatangarije kuri televiziyo ya leta ko igihugu gitangiye ibihe bishya kugira ngo kirusheho kwerekeza Zimbabwe ahantu heza. Akaba yavuze ko Mugabe n'umuryango we bari amahoro, ntabwo ari iki, ntabwo yavuze ko ari kudeta, yavuze ko bafasha ubutegetsi kugira ngo barebe ukuntu bakwerekeza Zimbabwe ahantu heza. Mugabe rero nawe akaba yemereye perezida Afurika y'Epfo ko nta kibazo afite ko ari muzima
kandi ngo akaba ari muri ano masaga ejo
akaba ari iwe mu rugo n'umuryango we n'umuryango we. Ubwo rero Jacob Zuma mu bubasha bwe nk'umuyobozi wa Sadeke wa muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo majyepfo y'Afurika yavuze ko arimo kohereza intumwa yihariye muri Zimbabwe ndetse no muri Angola ibihugu bituranye bitewe n'uko ibintu byifashe aho ngaho muri Republika ya Zimbabwe. Zuma rero akaba yavuganye nyine nk'uko nari mbivuze na perezida Mugabe muri iki gitondo amwumvisha ko ari mu rugo iwe ko ariho yahejejwe ariko ko nta kibazo afite. Noneho perezida Afurika y'Epfo rero akaba ngo arimo no kuvugana, yavuze ko arimo kuvugana na minisitiri w'ingabo wa Zimbabwe kugira ngo barebe uko bagerageza gukemura iki kibazo ariko biravugwa ko barimo kugerageza no kumushakira uburyo yasohoka mu gihugu
akava mu gihugu
amahoro.
Ejo ejo ni umenga ugwarukago muri Zimbabwe gwari gwagize nico ruvuga kuri ico cuka kitari bwase nk'igitomoka cane muri Zimbabwe.
Urwaruka rwo urumva nyene n'urwaruka ruhengamiye cyangwa se rubogamiye ku butegetsi bwa kwishyakaza no PF. Ubwo rero bo bavugaga bati ni nko gukora mu jisho ingwe ikazuma umugara, ati nta kuntu wagerageza kuvuga ko ugiye gukuraho umuyobozi ngo ibintu bihagarariraho ngaho. Ariko ibintu ni amahoro, nta kudeta, nta maraso yamenetse, ibintu byose biracyari biri mu mutuzo mbese.
Reka turindire hama turabe aho bihava bibandanya abija. Amakuru yaranuganuzwe atari make havuga yuko na madamu wa Zimbabwe yoba yarashaka guhava asubirira umushinga ntawe wiwe, abatari bake bakavuga ko ari naco gituma abasirikare bo baba bafata iyo ngingo yo gufata ibintu mu mino
nibyo rwose cyo ni kimwe mu bintu byarakaje igisirikare nyine ku buryo bavuga bati ntabwo umuryango umwe nyine se wakomeza kuyobora kuko president yaramaze no kwirukana abantu bari bakomeye cyangwa se abantu bayafashije igihugu kugera ku bintu bitandukanye barimo abantu babaye abasirikari noneho bakabona ko umudamu wa perezida ari uvuga ko ashaka ko bava muri uwo mwanya kugira ngo bamuhigamine mbese azabashe gutegeka simbura umugabo
reka turabe iyi ibintu bihava bija muri Zimbabwe ni gihe c'isaha indwi n'iminota 29 kumbure ku masaha ari imbere turaza kugaruka tubabwira aho bizoba bigeze mwakoze nshuti bakunze mariko mumviriza ijwi rya Amerika ikiganiro wanyu mu ntara arakoze mugenzi wacu ejo ni Mukankusi abandanya akurikiranira hagufi ivyo inkuru ya Zimbabwe reka yakoze na Innocent Kimenyi ari muhinga bw'ivyuma uko turi batatu twese tukabifuriza kuranirwa mu banyu no mu vyanyu muze kuguma hagufi futu radio twanyu mwongere muze murakubitiza maso kuri Facebook yacu kugira ngo muze kuraba ivya Zimbabwe aho biterabica.